nzamba
nzambira samirana
amakuru na signorine mijimbere
Mwiriwe nshuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa kane igenekerezo rya kabiri ruhuhuma mwaka 2023 turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye munadukundire tuyahere kuri izi ngingo nkuru nkuru Abantu batatu barafunzwe muri komine ya Nyanzarake ababo bakaba bakeka kuzira matati amazi iminsi mu rushengero Ezebu bagasaba ko ababo borekugwa kuko atacaha bakoze Abantu barenga ijana nibo bamaze kwandurikiza cakorera mu ntara ya Bujumbura hari abamaze kuvugwa bagakira muri abo n'abandi bakiriko baravugwa bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Imunzi ziri mu gihugu cha Tanzania ngo na mayigwe zifise yo kungururizwa ahandi babishikirijwe n'intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu ASER uyu nawe akaba anajejwe igisata ciga ibijanye no kungururiza impunzi mu buhungiro bundi nyabuna ngo nibitegurire gutahuka mu gihugu cabo navyo muraza kuvyumva muri ano makuru musangwe ikaze
Inzamba
Ano makuru tuyahere mu ntara ya Rumonge kuri no nkuru iciye ku masonga hari kiziga cy'umwana w'umwigeme catowe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu gisagara ca Rumonge amakuru ava muri iyo ntara avuga ko abazindutse mu gitondo ca kare babonye ico kiziga mu mufurege uri haruguru y'isoko nkuru ya Rumonge uwo mwigeme ntiyashoboye kumenyekana ariko bakibaza ko yoba ari umwe mu bana bo mu ibarabara yasomye nturi biturutse ku mvura nyinshi yarahiragwa muri ico gisagara ca Rumonge abajejwe intwaro n'igipolisi bahashitse bakaba baciye bajana ikiziga cy'uwo mwigeme mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya Rumonge mu kurindira ko amatohoza ahera nkuko ayo makuru nyene ava mu Rumonge abandanya bivuga mu gisata c'agateka kazi na muntu abantu 204 barishwe 13 barahagarikwa hadakurikije amategeko ibiziga biratogwa hirya no hino mu gihugu cane cane ku nkengera z'inzuzi no mu mashamba rwaruka rw'imbonera kure rukaba rudumwa ko urutoke muri ubwo bubisha izo biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ya Kati Burundi kubijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu muri kuno kwezi kwa mbere guheze kurikira Augustin nimubona ajejwe kumenyesha makuru mu ishirahamwe ya Kati
abantu 204 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe mu gihugu muntu umwe aranyuruzwa abantu 13 barahagarikwa adakwije amategeko hamwe n'abantu 4 basinzikaje ubuzima ibiziga byarabananje gutogwa mu gihugu ahatari hake na cane cane ku nkombe z'inzuzi abandi mu mashamba akaba n'ibyatorwa bimanitse mu mazu bire leta nk'uko umenga biyahuye ahatari hake ahatogwa ibyo biziga ababagandaguye ntibashoboye kumenyekana ariko hakaba n'ibibaza yuko imbonera kure ziri mu bakora ayo mabi na cane cane yuko arizo zitembera ijoro ryose zikora amarondo ndetse no muri kahise mu mabi zakoze zikaba zitashoboye guhanwa Akadi Burundi rirasaba leta y'u Burundi cungiye umutekano w'abanyagihugu bose hamwe n'ivyabo no gukora amatohoza ataho yagamiye kuri ivyo biziga biguma bitorwa hirya no hino hakamenyekana ababagandagura ndetse bakanashengezwa n'imbere y'ubutungane
dusubire mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba mu gisata cy'ubutungane n'agateka kazi na muntu abagabo batatu bo mu ishengero Ezebu muri komine ya Nyanzarake barafungiwe mu gasho k'igipolisi ka Nyanzarake mu ntara ya Makamba amakuru ava mu miryango yabo akavuga ko ico bafungiwe kitazwi bikeka ko ari amatata amaze iminsi muri iryo shengero bagasaba ababo ko borekugwa iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Pierre Gahungu
Jeremiah Kubwayo Joel Gahimbari na Ezekiel Bujeri bafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bakuye ku mitumba ya Bukeye mu yange na mvugo yo muri komine Nyanzarake bahagaritswe n'inyamiramabi zaberetse imitahe iri mu matelefone yazo ngendanwa nk'uko amakuru ava mu miryango yabo ibimenyesha kuri iyo mitahe hakaba hari handitswe ko bafashwe ku mvo z'amatohoza abo bagabo uko ari batatu baciye bajanwa mu gashoka komisariya y'igipolisi muri komine Nyanzarake aho bafungiwe gushika ubu Amakuru avaho Inyanza Lac avuga ko gushika isaha 5 z'uyu wa kane batari bwumvirizwe ivyagoranye kumenya neza ico bagirizwa. Ariko Matati afatiye ku kutumvikana kumaze iminsi muri iryo shengero rya Ezebu niko gushobora kuba kuri inyuma y'ihagarikwa ry'abo bantu batatu. Muri komine Nyanza Lac hamaze iminsi hibonekeza ukunyinyurana hagati ya musitanteri w'iyo komine n'inama ya komine Nyanza Lac. Mahigo Hetirankunda mu vyo yagirizwa harimo guhungabanya ibikorwa by'ishengero rya Ezebu nawe nyene asengeramwo, bikavugwa ko afise uruhande ahengamiye ko ugufunga abo bagabo batatu abo mu ishengero rya Ezebu bibaza ko kuba ari iteragoba kugira ngo ntibazovuge iby'iryo shengero imbere y'umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa gatanu mu rugendo azogera muri iyo ntara ya Makamba. Baba abo mu ishengero rya Ezebu hamwe n'abo mu muryango wabo bafashwe basaba ko abo bagabo batatu borekugwa.
Arakoze Pierre Gahungu ano makuru duca tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu n'inyuma y'aka karuhuko gato.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Abantu 115 ni bo banduye ikiza cy'indwara yakorera mu gisagara cha Bujumbura mu makomine ya Isare na Rugombo. 102 muri bo baravuwe neza, 12 nabo baracari mu bitaro. Byashikirijwe na Pamphile Bukuru icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Asaba abanyagihugu kubahiriza amabwirizwa y'isuku mu gukaraba amazi meza n'isabuni kurikira.
Haro dufise uyu munsi nuko abantu bamaze gufatwa n'iyo ngwara ari 115, muri abo 102 baravuwe neza barakira kuko bavuye bagiye kwa muganga hakiri kare. Hanyuma uyu munsi mu bitaro hariyo abantu babiri, 12 hariyo abantu 12. Twashaka tubonere aka kanya kugukengurukira cyane abajejwe intwaro muri ubu rero bwose twavuze ingene bafashe nkama iki kibazo zifata mu minwe. Turashimira kandi n'ishyirahamwe kwa Rouge ingene bafashije kuko abakorera bushake babo barakoze birashimwa. Aho bafashije mbere ko baruje niyo yafashije gutanga amazi yarakenewe ahatari, irafasha kandi no gupompa mu mazu havuyemo abarwayi. Washaka kandi dusubire gutera kamo abantu bose baba mu gisagara cha Bujumbura, ababa muri ubwo burere twadondaguye bw'Isare na Cibitoke. Eka mbere dusaba abantu bose baba mu kiyaya Cimbo kuva mu Rugombo gushika Inyanza Lac ko bomera amagabo bagafata inkingo zose z'ukubahiriza amabwirizwa y'isuku, kuko nk'uko mubizi korera n'indwara iciye ku isuku rike.
Radio Inzamba agateka kawe ano makuru tuyabandaniriza mu gisata c'ubutunzi. Ibanki nkuru y'igihugu yafashe ingingo yo guhagarika ivy'agateganyo igikorwa co kwandika udushirahamwe duto duto two kuziganya no kuguranana. Mu itangazo ibanki nkuru yashize ahabona uno munsi yerekana ko hari udushirahamwe dukora tutubahiriza amategeko atugenga, ngo hagiye mbere no gufatwa ibihano ruhasha ku ishirahamwe ryose ryo kuziganya no kuguranana rizokora ritubahirije amategeko. Dutega amatwi Prosper Ngendanganya ajejwe gukurikirana ibikorwa by'ibanki nkuru y'igihugu BRB.
Twisunze itangazo ryo kwa 15 mu kakaro w'2022 ryahamagarira dushyirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kuguranana mu Gifaransa Groupement Financier Communautaire. Tukiheza kandi ingene two dushyirahamwe tutubahiriza ingingo zitugenga ziri mu itegeko inomero ubusa 1/2018 gerekeye ibikorwa byo kuziganya no gutanga ingurane ntonto mu bijanye n'ibyo turekuriwe gukora. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abanyagihugu bose muri rusangi na cyane cyane utwo dushyirahamwe ibi bikurikira. Yandikwa mu Ibanki Nkuru y'Igihugu y'udushyirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane rirahagaritswe by'imfata kibanza. Amadosiye yamaze gushika mu Ibanki Nkuru y'Igihugu imbere y'uko itangazo risohoka azoherahezwa. Udushyirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natumaze kwandikwa n'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi duhamagariwe gukora ibyo amategeko aturekurira byonyine, nabyo bikaba ari ukwakira intererano z'abanywanyi batwo kandi tukabaha n'ingurane hisunzwe amasezerano bagiraniye. Nta gashyirahamwe na kamwe, ishyirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa by'amabanki canke iby'amashyirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto atabiherewe uruhusha ni banki nkuru y'igihugu. Uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata.
Mu makuru avugwa mu gisata c'impunzi hari umugwi w'intumwa z'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR uri kuragendera amakambi y'impunzi yo mu gihugu ca Tanzania. Uyo murwi ukabuza uraganira n'impunzi kugira ababwire ibibazo vyugarije abazibamwe. Ujejwe gutanga ubuhungiro bwa gatatu ku mpunzi bikenewe akaba ari wahanini ariko arumviriza izo mpunzi. Muri uwo mubonano yagiranye n'impunzi aboneraho akaryo ko kwishura ku bibazo bimwe bimwe bizihanze nk'ivyo kwimurirwa mu bindi bihugu. Kuri ico yavuze ko amahirwe ari make ko ahubwo bakwiye gutaha mu gihugu cabo. Abasaba kwitegurira rusansuma igiye kuzoba hamwe n'urugendo ruzogirwa n'urongoye HCR Filipo Gandhi. Umviriza umwe muri izo mpunzi akaba ari umwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania.
Ni kuvuga ko iyo sensa abantu batangura kugitegurira kugira ngo baze bashobore kwishyura ibibazo bazaba bariko barabaza n'abasanzwe bafite icyo bita salamutika basaba ubuhungiro nabo nyine bakaba bazokumvirizwa. Hanyuma baca bavuga ko hariho scholarship igihugu viene kwakira abana b'abanyeshure aho yagerageje kuvuga ibihugu vya Canada avuga n'ibihugu vya vy'Ubufaransa avuga n'Ubwongereza. Ikindi kintu gikomeye cyane ni ikijanye n'uburyo bw'ibifungurwa impunzi zisanzwe zifungura ku bijanye n'amafaranga kuko impunzi ariko zerekana igituma zitari ku rugero rumwe n'ibindi bihugu ari ibindi bihugu impunzi zihabwa amafaranga mugabo hano muri impunzi zo muri Tanzania bikaba bidakunda ko bahabwa amafaranga. Yacishije yavuga ko bariko barabiganira n'ubujejwe userukira ubujejwe ibibazo vy'impunzi mu bushikiranganji hano muri Tanzania ko ico kibazo kimaze gushika ku meza yiwe bariko babandanya bakiganira ko mu misi itandiranye bizogenda neza. Ikinashikije ni kijanye n'urugendo rwa komiseri mukuru ajejwe impunzi ku isi Filipo Grandi ko yimirije gushika hano mu misi itarambiranye. Ariko urwo rugendo ruzomushikana hano akazimanza kuja mu gihugu c'u Burundi kuvugana na leta y'u Burundi n'abakozi ba HCR bakorera ku butaka bw'u Burundi bavugana ikibazo kijanye n'ingene impunzi zikwiye gufashwa uburyo kongerezwe amafaranga n'imfashanyo kandi bafashe gushikanwa ku mitumba. Amajambo yarangirije ko yerekanye ko abantu basanzwe bafashwa ubuhungiro bwa gatatu resettlement ko ari bice 20% gusa gutyo impunzi bo kwihutira cyane ahubwo kwiyumvira iyo baje bava bahunguke basubire mu gihugu cyabibarutse.
Ino ngaha duciye dusozerera no makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abariko baratwumviriza, mwakoze namwe mwafashije kuyegeranya. Sinyoni nije imbere nije nayo ko ndayabashikiriza, ndabifurije kuroranirwa mu banyo mu byanyu naho ubutaha.